Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika, naho kuri internet turi kuri www.voa.com. Ikaze mu makuru byo muri aka kanya kuri micro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ndi kumwe na bagenzi banje Justin ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha ku bugenzuzi bwa gahunda. Ingingo z'ingenzi: Leta y'u Rwanda irasaba bakiri mu mitwe yitwaje intwaro irwanira mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha mu gihugu.
Ubuzima bwo hanze y'igihugu nyine ntabwo bumeze neza kuko umuntu yifuza kubaho, urwa ngo dushobora gupfa ejo tutapfa ejo ugapfa, mbese umuntu uba uhangayitse.
Uwo ni umwe mu bantu 92 bahoze ari abarwanyi kuri wa kane bashubijwe mu buzima busanzwe banahabwa ibizabafasha. Umuryango wo gutabarana hagati y'ibihugu by'Uburayi na Amerika, OTAN, uremeza ko Ukraine irimo kwitwara neza mu ntambara irwana n'Uburusiya. Guverinoma y'inzibacyuho ya Burkina Faso yatangaje ko yari yiburijemo coup d'etat. Naho Amerika yafatiye ibihano birimo kwimaza viza abanyaliberiya ishinja kubangamira demokrasi. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, nimujye kure. Amakuru ku Ijwi rya Amerika turahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Umuryango wo gutabarana hagati y'ibihugu by'Uburayi na Amerika, OTAN, uremeza ko Ukraine irimo kwitwara neza mu ntambara irimo kurwana n'Uburusiya. Emeza ko Ukraine irimo kwitwara. Munyamanga mukuru rero wa OTAN murambabarira Hans Stoltenberg arasaba amahanga gukomeza gufasha Ukraine. Diane nini nazwe.
Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yishimiye intambwe Ukraine igeze ko mu ntambara imazemo igihe n'Uburusiya, avuga ko ico yise inguvu Ukraine ifise ku rubuga ziriko ziyegereza buke buke intsinzi. Mu kiganiro umutegetsi wa OTAN yakoranye n'abamenyesha makuru i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ari kumwe na president w'ico gihugu Volodymyr Zelensky, yemeje ko Ukraine iri kwirisubiza umwe mu burere Uburusiya bwari bwarayinyaze. Agira ati:
Today your forces are moving forward. They face
uyu munsi igisirikare cyanyu kiratera imbere, gihura n'imirwano ikomeye, ariko buhoro buhoro kigenda kigarurira ubutaka bwanyu. Buri metero imwe igisirikare cya Ukraine kigaruriye ni metero Uburusiya bwa butakaje, kandi hari itandukaniro rikomeye kuko abanya Ukraine bo barwanira imiryango yabo, ejo hazaza habo, umudendezo wabo, ariko Uburusiya bwo burwanira ikinyoma.
For imperial delusions.
Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru i Kiev, Jens yatangaje ko OTAN ifise umugambi wo kuronsa Ukraine ibigwanisho bifise agaciro ka miliyaridi 2 n'igice z'amadolari ya Amerika. Ishirahamwe OTAN rikavuga ko kuneza y'umutekano waryo ribwirizwa guha Ukraine ivyikeneye vyose kugira ngo itsinde intambara irimo n'Uburusiya. Hagati aho, Ukraine nayo yavuze ko yatibuye indege 44 zitagira abadereva bita drone mu Gifaransa Uburusiya bwaraye bwifashishije mu kugaba ibitero mu bice birimwo ibyitwa Mykolaiv, Odessa na Kirovald.
Diane nini nahazwe. Mu gihugu cya Espagne, umuhungu w'imyaka 14 izina rye ntiriramenyekana yasogose abantu 5 mu gihe amasomo yaratangiye ku ishuri ryitwa Elena Garcia Armada rirahitwa Jerez de la Frontera mu majyepfo y'igihugu. Fidel Niyongabo.
Bagenzi b'abanyeshure b'uwo mukangara w'imyaka 14 batangaje kuri uyu wa kane ko yasogose imbugita abigisha 3 n'abanyeshuri 2 imbere y'uko igipolisi kimutesha. Uwo mukangara yasogose imbugita abo bantu inshuro zitari nke gato y'inyuma yo kwivyigwa bitanguye. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, umuvugizi w'ipolisi Adrian Dominguez yatangaje ko bashoboye kumenya ko uwo mukangara yarari mu igorofa ya 3 y'ishure ico gitero cabereye ko. Yavuze ko yari afise imbugita 3 yakoresheje mu gusogota abo bantu. Yamenyesheje ko bamujanye mu biro vy'igipolisi kumusambisha. Ntaco Dominguez yavuze ku buryo abatewe bakomeretse. Yamara itangazamakuru ryo muri Espagne ryatangaje ku mwigisha umwe yarameze nabi cyane inyuma yo kwasogoswa imbugita mu jisho mu gihe abandi bakomeretse bigereranye. Abanyeshuri batari bake babwiye itangazamakuru ryo muri Espagne kuwo mukangara w'imyaka 14 yakoze ico gitero yakunda kugwana n'abandi kenshi kandi yashavura n'ingoga. Ico gitero catumye abantu bagwa mu gahundwe muri Espagne aho ubugizi bwa nabi nk'ubwo bubagake.
Guverinoma y'inzibacyuho ya Burkina Faso mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu yatangaje ko yaburijemo kudeta umunsi umwe mbere y'aho ni nyuma y'umwaka hafi Kapiteni Ibrahim Traore ugiye ku butegetsi nawe mu buryo bwa kudeta. Fidel Niyongabo turacyari kumwe.
Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu leta yabwiye abanyagihugu ko muri iki gihe abasirikare b'intwazangabo n'abandi bagize uruhara mu kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu bahagaritswe mu gihe abandi bariko barahigwa. Leta yavuze ko abagerageje gukora kudeta bari bafise imigambi gayitse yo gutuma igihugu kija mu kajagari. Ku munsi wa kabiri w'iyindwi abantu ibihumbi n'ibihumbi barihereje amabarabara y'umugwa mukuru Ouagadougou bitavye akama katewe n'abashigikiye Kapiteni Traore ko kumukingira mu gihe hari ukurukuru rwa kudeta rwariko ruherekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi. Leta ya Burkina Faso itangaje ko ibabajwe no kubona abasirikare b'intwazangabo barahiriye gukingira inzego z'igihugu bakora igikorwa nk'ico co kugeramira ubwigenge bw'abanyaburkinabe hamwe no kwikura ko abagira iterabwoba bariko bagerageza kubagira abacakara. Mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye ibiro vy'umushikirizamanza w'igisirikare muri Burkina Faso vyiyamirije igeragezwa ryo guhungabanya leta. Vyatangaje ico gihe ko abasirikare batari bake bahagaritswe.
Fidel Niyongabo. Amerika yafatiye ibihano birimo kwimaza visa abanyerije abanyeriberia ishinja kubangamira demokrasi. Ibindi kuri inkuru turabibaza mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Itangazo ry'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ririmo ivyivyo bihano ntiritomo rigitigira c'abanyaliberia Amerika yashize mu bihano. Eka ntirinerekana imyidondoro yabo. Abashize mu bihano bose na Amerika bagirizwa kubangamira demokarasi ya Liberia biciye mu manyanga agamije kwiba amatora ya president yo mu kwezi buca dutangura kwa cumi no mu rugomo rutandukanye. Muri iryo tangazo umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yasize guye ko ibihano Amerika yafashe bitega abanyagihugu ba Liberia muri rusangi canke ngo vyegere leta y'ico gihugu. Nibihano vyega ababifatiwe ku gatwe kabo nkuko vyanditse muri iryo tangazo ry'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Naho Amerika itatomoye aho yashize mu bihano mu mwaka uheze yari yarahanye abategetsi batatu ba Liberia muri bo harimwo umukuru w'ibiro vya president George Weah yitwa Nathaniel McGill. Abo bategetsi batatu bose Amerika yari yarashize mu bihano mu mwaka uheze bagirijwe ibiturire no kwigarurira amatungo ya leta bidaciye mu mategeko. Ni vyaha bahakana. Amatora ya president azoba mu kwezi kuza kwa cumi muri Liberia afatwa nk'igipimo co kuzoraba ikibanza president George Weah yahoze ari camamare mu mupira w'amaguru afise mu mitima y'abanyagihugu atwara. Agishika ku butegetsi president Weah benshi bamubonamwo inyishu y'ibibazo bitandukanye vya Liberia. Ariko ubutegetsi bwiwe uko umwanya wagiye uritera bwagiye burarangwa na twasorobo dutandukanye.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muje no kuri Y3 radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook na X muradusanga kuri VOA radio yacu mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mubiyaga bigari turahera mu Burundi aho Alegiome Bunyone wahoze ari ministri w'intebe ubafungiye muri gereza ya Gitega akabasaba ubutabera kumurekura by'agateganyo hagatanga ingwate. Urubanza rw'uyu munsi rwabereye muri gereza ya Gitega aho afungiye nyine Eloge Willy Kaneza arakomeza inkuru.
Urubanza rwatanguye kumvirizwa nk'igihe cy'isa 5 z'agatondo rurangira isaha indwi zirenga. Yunganiwe n'umushingwamanza wiwe Bunyoni yavuze ko imibereho afunzwemo ari mibi cyane mu ibohero rikujya Gitega ahari kuva mu kwezi kw'indwi. Icumba afungiwemo kiriko inzugi zitatu zamazire k'ingufuri. Imfunguruzo zimwe zibikwa n'umukuru w'ibohero, izindi zikaba zifiswe n'umukuru wa komisariya y'igipolisi Gitega. Haramutse yabaye ikintu kibi sinoshobora gusohoka aho hantu. Niko arengiye yome Bunyoni yasiguriye abacamanza yifuje ko rekurwa zagateganyo bamenyesha ko amagara yiwa mukitse etakambira ukiko wagira ati ngwaye diabete igeze ku gipimo cya kabiri imiti n'ubuvuzi ndonka mu ibohero ntibishobora kumfasha kugira amagara yanje yoroherwe. Ubutungane bwarafashe ubutunzi bwanje butari buke bugizwe n'amazu n'inyubakwa hamwe n'imiliyoni amajana atatu. Ivyo turiteguye kubitanga nk'ingwati kugira ndekurwiza gateganyo. Ubuserukira leta muri urwo rubanza yasavye ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yobandanya afunzwe kubw'ineza abanyagihugu muri rusange. Kuvyerekeye ingwara yagize ati arakomeza ahabwa imiti yanavurirwa mu ibohero nk'abandi banyororo bose. Urubanza ntirwaburanishijwe mu ido n'ido. Abandi bantu batandatu barimo koronero wo mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze ari umukuru w'igipolisi kijere urwanya imigumuko, Samuel Destine Bafumukeko yahoze ari mu bakozi bakuru bigendereza na Komeni Yonsaba yarajejwe kubakishiriza Renge Yome Bunyoni nabo nyene barerwa muri urwo rubanza barengutse. Basavye nabo nyene kurekurwa iby'agateganyo. Bafumukeko yasiguye ko yabazwe umugongo kandi kuba mu ibohero bimusonga, ariko waserukiye leta ntivyamukuye kwizima. Kubijanye na Desire Uwamahoro waserukiye leta yagize ati uwo ni ntwazangabo yataye umurongo kandi ashobora gukora amahano umwanya uwo ari wo wose otoroka aramutse ahawe amahirwe yo gutezurirwa. Uwamahoro na Bafumukeko co kimwe na Bwana Bunyoni muri kahise bariketswe ko ivyaha birimwo guhohotera abatavuganywe n'ubutegetsi no kubica cane cane nyuma no myerekano yo mu 2015 yo kuyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera Pierre Nkunziza cateye imari n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo uwo mwaka nyene. Haraheza amezi atanu ishirahamwe Human Rights Watch rihanye agateka ka kiremwa muntu rifite icyicaro muri Amerika risavye ko Bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga. Clementine Domontoye umushakashatsi waryo ku mugabane wa Afrika yavyiganiye ibiro vy'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya by'umwihariko.
Pour un procès équitable nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
Dusaba ko haja indorerezi zigenga kandi umushinga nkaye Bunyoni akubarizwa hisunzwe amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa umushingwa manza no kubonana no yango wiwe kuvyerekeye indorerezi vyokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi bagateka kazi na muntu co kimwe n'abaserukira igisata c'agateka kazi na muntu muri Afrika.
Nkuko bamwe mu bari ku ibohero rya Gitega bavyiganije ujya Amerika umutekano wari wongerejwe ahabereye intahe y'icese y'urubanza rwa Bunyoni ku nshuro ya mbere. Abanyagihugu isinzi bari baje kumviriza urwo rubanza gusa nta muntu n'umwe yari yemerewe kwinjira na telefone kandi umuntu wese imbere yo kwinjira yabanza gusakwa n'abapolisi. Niko abavyiboneye babwijwe rya Amerika. Ku ibohero rya Gitega kuri uyu wa kane nta bantu bari bemerewe kuza kuraba babo bahafungiwe canke kubagemurira. Amabarabara yose agana canke yegereye iryo bohero yugabo n'igipolisi nta ruja ruruza rw'imiduga amapikipiki n'amakinga rwari rwemerewe. Nk'uko abanyagihugu babibonye babitubwiye, Bunyoni yagaragaye nk'incabwenge ku batari bamuzi kuko yiburaniye birakomera. Ubona ko avuga n'ubwenge n'ubwitonzi kandi atabwoba, gusa byasa nk'igitangaza kumubona imbere y'abacamanza yewe karakatabonetse. Uwavuze ko isi idasakaye ntiyabeshe pe. Ivy'uko atorohewe vyo biranaboneka kuko n'igipara yahora yimosha ntigikwiye. Ni kumwe mu bari mu cumba yaburanishijwemwo yabwijwe rya Amerika. Naho itangazamakuru ryo hagati mu gihugu ritari ryabujijwe kuja gukurikirana urwo rubanza, amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru vyandika ku mbuga ngurukana bumenyi nta bakozi vyarungitse ku ibohero rikuru rya Gitega. Arengiye Yome Bunyoni yarungitswe muri iryo bohero ryo ku murwa mukuru wa politike yavuye muryangozi mu buraruko aho yarafungiwe kuva kwa munani mu kwa gatanu 2023. Akurikiranywe ku vyaha birimwo guhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ugutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu nk'uko parake nkuru ya Repubulika yabitangaje. Hisunzwe itabu mpana vyaha c'u Burundi aramutse yagiriwe na bino vyaha ashobora gufungwa imyaka igera kuri 30. Sentare nayo inyuzwa imuburanisha kubera afise ubudahangarwa yavuze ko isango ry'urundi rubanza rizotangazwa mu isi iza, ariko nta munsi kanuni yamenyesheje. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
noneho tuje mu Rwanda ho Professor Jean Bosco Harelimana wahoze akuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative asaba gutanga ingwate agafungurwa by'agateganyo arareganwa na bagenzi be batatu ibyaha byo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse nitonesha ikimenyane n'ubucuti Eric Bagirubusa.
Bwana Harerimana ufatwa nk'uko yitsinda ry'abaregwa ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bine byo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko, gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro, gutanga inyungu zidafite ishingiro mu gihe cy'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, no gufata icyemezo gishingiye kwitonesha ikimenyane cyangwa ukene wabo. Nibyaha bumuregana na bagenzi be babiri aribo Claver Hakizimana warushinzwe amasoko na Madame Liliane Gahungayire warushinzwe ibikoresho mu kigo gishinzwe guteza imbere amakoperative. Ubushinjacyaha busobanura ko ari ibyaha byakozwe kandi bigaragarira muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu mwaka w'2021-2022. Profeseri Harerimana aregwa ko hari kompanyi yatsindiye kugemurira ibikoresho ikigo RCA mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibyo bikoresho birimo intebe za zigenewe gushyirwa mu cyumba cy'inama izo mu biro n'iz'abashyitsi. Ubushinjacyaha buvuga ko Harerimana ariwe washyize imikono kuri ayo masezerano y'iryo soko, nyamara iyo kompanyi atariyo yari yatanze igiciro cyo hasi mu mapiganwa. Ubushinjacyaha bubwira urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ko ibyo bikoresho byagenzeho amafaranga asaga miliyoni 13, bugasobanura ko ibyo byabaga akanama gashinzwe gutanga amasoko katabisuzumye. Ku ngingo yo gutonesha mu kazi bishingiye ku kimenyane n'ikene wabo, ubushinjacyaha buregu waruhagarariye ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative ko hari amajwi yafashwe kuri telefone avuga ko mu kigo yayoboraga yahakaza uwashaka akiruka n'uwashaka. Ubushinjacyaha bukabihuriza hamwe n'amajwi yo kuri telefone bafasha Harerimana bukabishingiraho umurego itonesha. Mu myiregure ye Harerimana ibyaha byose yabihakanye, yavuze ko ushinzwe amasoko bareganwa yamwizezaga ko ibintu byose byuzuye nta kiburamo mu nyandiko yagombaga gushyiraho imikono. Kubera igihe bari bamaze hafi imyaka 5 bakorana, uwahoza kuri ikigo RCA agasobanura ko yahitaga gushyiraho imikono. Kubavuga ko babonye akazi mu buryo bunyuranije n'amategeko uregwa nabyo yabihakanye. Ikigo RCA ni ikigo cya leta, hari kompanyi ishinzwe gukoresha ibizamini, nta mukozi nashyiraga mu kazi ntabanje kubimenyesha abashinzwe umurimo. Uko niko Harerimana yabwiye umucamanza ku cyaha cy'itonesha gishingiye ku majwi yafashwe n'umuntu bari kumwe akayashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Harerimana yabwiye urukiko ko uwo yamugambaniye nyuma yo kumutahura ko yasabaga ruswa ya miliyoni 22 z'amafaranga. Avuga ko bagiranye ibiganiro birebire kandi yabibajijweho ijambo kurindi muri RIBU, ariko ubushinjacyaha bugahitamo uduce tw'ibyo biganiro, agasaba urukiko kuzashishoza igihe ruzaba rwiherereye rufata icyemezo. Kubire Bakizimana nawe araburana hakana ibyaha. Uyu wari mu kanama gatanga amasoko avuga ko ibyo bakoraga byose byabaga byubahirije amategeko. Ukurikije imyiregurire ya Harerimana n'uyu wari ushinzwe amasoko, barasa naho buhitana ba mwana. Umwe arumvikanisha ko inshingano zari kuri mugenzi we, n'undi nawe akavuga ko nta ubasha yabaga afite bwa nyuma mu gutanga amasoko. Hari intebe zigera muri 50 zatwaye amafaranga ari hejuru ya miliyoni 11, aho bari batanze isoko ryo kubagemurira izo mu bwoko bwa Ribuyu, ahubwo bakabazanira izikoze mu mbaho za MDF. Gahungayire warushinzwe ibikoresho mu kigo RCA avuga ko atarashinzwe kumenya ubwoko bw'ibikoresho bamuhaga, icyo yakoraga ari ukubyakira gusa. Ni ingingo atabashije kumvikanisha imbere y'umucamanza. Ntazi niba yarabitse ibikoresho byo muri Ribuyu cyangwa MDF. Ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe bagitegereje kuburana urubanza rwabo mu mizi. Abaregwa bo barasaba kubarekura bagakurikiranwa bidegembye. Kuri Profeseri Harerimana n'abamwunganira barasaba ko yafungurwa by'agateganyo agatanga ingwate, akizeza ko atazabangamira iperereza. Yasobanuye ko hari abanyeshuri ari gukurikirana harimo n'ushaka kubona impamyabumenyi y'ikirenga y'uko rwego rwa dogitora mu mahanga. Umucamanza agiye kubisuzuma azafata icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Rahabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turacyari mu Rwanda aho Leta isaba Abanyarwanda bakiri mu mitwe yitwaje intwaro irwanira mu mashyamba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha mu gihugu. Kuri wa kane abahoze ari abarwanyi 92 basubijwe mu buzima busanzwe nyuma y'amahugurwa mu kigo cyahitwa Mutobo. Gloria Tuyishime yari ahari.
numuhango wari ugamije gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro iba mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, wabereye mu kigo cy'ingando cya Mutobo mu karere ka Musanze. Bahoze mu mitwe itandukanye irimo FLN, CNLD, FDLR n'indi. Uyu muhango wari witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo inzego z'umutekano, abayobozi mu ntara y'Amajyaruguru, abayobozi mu nzego z'ibanze mu turere dutandukanye tw'igihugu n'abandi. Waranzwe n'ubuhamya bw'abahoze bari mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba ya Congo, ibihangano by'abahoze muri iyi mitwe, imbwirwaruhame n'indi. Nizane Anne-Marie ni umudamu wari ufite ipeti rya sergent mu mutwe wa FDLR ukorera mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo urwanya u Rwanda. Yagiye mu mwaka w'1999, nyuma aza gufatwa n'umutwe wa MA-23. Yadusangije ubuzima yarabayemo, avuga ko bwari bushaririye.
Twirirwaga twiruka turwana, ubwo kurya byari bigoranye, ukuntu kurya ibyo abantu bahingaga by'abakongomani, ntabwo twabonaga umwanya wo guhinga, ntitwabonaga umwanya wo gucuruza, ibyo byaje nyuma.
Uyu mudamu uri mu kigero cy'imyaka 45 nanone yatubwiye impamvu zatuma agatimvamo kugaruka mu Rwanda.
Nanone nkagaruka ku kintu kimwe cyo kuba nariyumvagamo ko kuza mu Rwanda nta bindimo. Impamvu ya mbere bavuga ko u Rwanda rufitwe n'umwanzi tashobora kubana nawe. Impamvu ya kabiri nuko nta famiye nagiraga mu Rwanda.
Colonel Nizeyimana Marco aherutse guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame hamwe n'abarimo Paul Rusesabagina mu kwa gatatu uyu mwaka kubera ibyaha by'iterabwoba yari yarahamijwe mu mutwe wa FLN. Nubwo yari mu bakomeye, ubuzima bwo kubishyanga ntibwari bumworoheye.
Ubuzima bwo hanze y'igihugu nyine ntabwo bumeze neza kuko umuntu yifuza kubaho, uvuga ngo ejo dushobora gupfa, ejo tutapfa, ejo ugapfa, mbese umuntu uba uhangayitse.
Bahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya Congo bose bahuriza ku kuba barumvaga ko igihe kizagera bagafata ubutegetsi bw'u Rwanda. Bavuga ko bagiye kubona babona intambara barwana itazarangira, bamwe bagahitamo kugaruka. Ijwi rya Amerika yongeye kuganiriza umwe mu bahawe imbabazi na Perezida mu mezi atandatu ashize, Saverine Mukashyaka w'imyaka 60 yari yarakatiwe imyaka 20 azira gukorana n'umutwe yitwaje intwaro wa FDLR.
Fashwe 2014 nyine bandega ko nkorana n'imitwe iterabwoba ryari bikomeye kuri jyewe, byananteye ingaruka nyinshi. Hari indwara narwaye ntagombaga kuba mfite kubera umubabaro n'agahinda nari mfite. Abo bose bakeneye kugambana iki gihugu nta n'agahenge nabaha uwo nashobora kumenya, namugira inama nkamwegera, nabona afite amashagaga yo kugira ngo hangirike byinshi birenze ibyo twavuyemo, nkaba nagera gute, nkaba nabitangira amakuru ku gihe.
Icyakora bahoze ari abasirikare bemeza ko hakiri urugendo kukumvisha abakiri mu mashyamba gutaha. Aho niho umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro Nyirahabineza Valerie abahamagarira gutaha mu Rwanda kuko ari igihugu gitekanye.
Nuko mwakomeza gukora wa mukoro twabahaye wo gukangurira abasigaye mu mashyamba kurambika intwaro hasi bagataha, twese tugafatanya kubaka igihugu cyacu. Naho muri mu miryango yanyu, tuzakomeza kujya tuza kureba uko muri kumenyera uwo mukoro tuwubahe.
Muri uyu muhango kandi hatanzwe ibikoresho ku banyeshuri barangije imyuga irimo ubudozi, ubuhinzi ndetse no gusuka imisatsi bahoze muri imitwe yitwaje intwaro. Madamu Valerie yabasabye kubibyaza umusaruro.
Icyo tubasaba ni uko bakoresha ibi bikoresho, mbese bakabikoresha icyo byagenewe. Niba ahawe ibikoresho by'ubuhinzi nagenda ahinge, niba ahawe ibikoresho byo gusudira nagenda asudire, niba ahawe ibikoresho by'ubukanishi nagenda akanike, ariko atagenda ngo abijugunye, nduzi ko ari nko kubijugunya ku mafaranga make akagenda akanywera suruduye. Ntabwo ari byo rwose, ntabwo tubyemera. Turashaka kugira ngo biteze imbere, bateze imiryango yabo imbere n'igihugu cyacu muri rusange.
Ikigo cy'ingando cya Mutobo cyatangiye kwakira abahoze ari abarwanyi mu mwaka wa 2001, kimaze kwakira abasaga 12,000. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Ikiganiro muri sanga rero iyo ni indanga kiganiro yacyo ikejo turagitegurirwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Turi kumwe hano muri studio. Fidel, ejo uduhishike.
Nivyo Geoffrey, ejo mu kiganiro muri sanga tuzovuga ku ngingo y'ishirahamwe urunani rw'amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika CAF yafashe ingingo ejo ku munsi wa gatatu yo guha uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika mu mwaka wa 2025 igiye guca Maroc hamwe n'ibihugu bya Uganda, Tanzania na Kenya mu mwaka wa 2027. iyo ngingo rero yatangajwe ejo kwa gatatu numu nyamabanga umutegetsi mukuru bishiramwe CAF Patrice Motsepe.
Urakoze rero Fidel, niyo ngabo abanywanya ibijwi rya America mwese muraritswe hejo saa 10. Tugarukiye hano muri Leta Zunze Ubumwe za America ho abakandida barindwi baharanira kuzahagararisha ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu baraye bakoze ikiganiro mpaka mu ruhame cya kabiri. Ubari imbere mu manota Donald Trump we nanone yanze kukijyamo. Thomas Kamilindi.
Aba bakandida ni Mike Pence wahoze ari vice president wa Republika ku butegetsi bwa president Donald Trump, Ron DeSantis guverner wa leta ya Florida iri mu majyepfo y'igihugu, Tim Scott senator wo ku rwego rw'igihugu ukomoka muri leta ya South Carolina mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu, Nikki Haley umutegarugori umwe rukumbi mu bakandida yahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye mbere yaho yigeze kuba guverineri w'iyi leta ya South Carolina, umunyemari Vivek Ramaswamy umusore w'imyaka 38 y'amavuko, Chris Christie wigeze kuba guverineri wa leta ya New Jersey iri mu burasirazuba bw'igihugu, na Doug Burgum guverineri wa leta ya North Dakota mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu. Nibo bari bujuje ibyo ishyaka ryabo ry'abarepublikani ry'abasabaga birimo kugira byibura amanota 3% mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu no kugira imari y'amatora igaragara pasarura mu baturage ku bushake bwabo. Umuherwe Donald Trump nawe ubyujuje yanze kujya mu kiganiro mpaka nk'uko yabikoze no ku kiganiro cya mbere cyabaye ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 8 gushize. Icyo gihe abahanganye nawe batinye kumunenga, ariko kuri uyu wa gatatu ho siko byagenze. Bityo bagitangira guverner Ron DeSantis ukurikira Trump ariko kure cyane mu bipimo by'amajwi yaravuze,
Donald Trump is missing in action, he should be on this stage tonight, he owes it to you to defend his record where they added 7.8 trillion to the debt.
Ati Donald Trump yarazimiye ku rugamba, yagombye kuba ari hano kugira ngo asobanure impamvu yagejeje igihugu cyacu ku madeni angana n'amadolari tiririyoni zirindwi n'ibice 8. Naho guverineri Chris Christie,
Donald, you're ducking these things and let me tell you what's going to happen, you keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore, we're going to call you Donald Duck.
Ati Donald uhora ukwepa izi mpaka, none reka nkubwire ibizakurikiraho, nukomeza gutyo nta n'umwe uri hano uzongera kukwita Donald Trump, ahubwo tuzajya tukwita Donald Wimbata, bishatse kuvuga ko Donald Trump ari umunyabwoba utinya impaka ahubwo agahitamo kuzikwepa. Trump avuga ko ntacyo yaba agiye gushaka muri izi mpaka kubera ko ari imbere kure cyane mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu. Ibya nyuma ikigo cyitwa Real Clear Politics giherutse gutangaza byerekana ko afite amajwi 53% arusha 41% yose Guverner DeSantis umugwa mu ntege, abandi bose nabo bari inyuma kure. Byatumye DeSantis avuga,
polls don't elect presidents, voters elect president.
Ati si ibipimo bitora abaprezida, abaturage nibo batora abaprezida. Muri rusange aba bakandida birinze kuvuga ku manza mpanabyaha enye ziri hejuru ya Trump aregwamo ibyaha byo gushaka kwiba amajwi mu matora yo mu 2020 no gutunga amabanga y'igihugu atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Chris Christie niwe wenyine wazikomojeho nabwo gato cyane, naho ubundi bateranya amagambo hagati yabo karahava. Ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa gatatu kibaye hasigaye amezi 3 kugira ngo amatora y'amajonjora atangire ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 2024 imbere mu ishyaka ry'abarepublikani. Aya majonjora niyo azavamo kandida umwe rukumbi uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwa 11 umwaka utaha. Aya majonjora azakomeza mu gihe Trump azaba aburana imanza ze hano i Washington DC guhera ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 2024, i New York kuri 25 y'ukwa gatatu 2024, i Miami muri Florida ku ya 20 y'ukwa gatanu 2024, ni Fulton muri leta ya Georgia hano hariko umucamanza ntaragena itariki y'uru rubanza.
Thomas Kamilindi tugushimire nshuti mukomeje kudutega amatwi ya makuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje mbashimire mwese mwari muyakurikiye nshimira n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura no kuyabagezaho yegeranijwe na Nadia Taha ya rahagarariwe na Eddie Rwema nahoje mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma.